ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi abafunze bararenga inshuro enye umubare gereza zagenewe kwakira
abanyororo. Usanga barahejeje iminyororo ariko bakananya bapfungwa kubera ko kumbure ari abanyororo batabona neza kubera imvo za politike. Mbere ugasanga imanza baba bakurikiranwa ko zimanza ziba zifitanye isano na politiki. Rero twe twasaba ko bukuramwo ako kantu k'inzigo y'akazi kirifatiye kuri politike.
Jean Claude ntiburi umunsi umushinga banza muri akate Burundi. Mu Burundi kandi abasore bifuza gushinga urugo basabwa kubanza kubaka inzu ya kijyambere.
Tuvuge mu bisanzwe nk'inzu y'amabati agaciro ifise, hariho umuntu usanga adashoboye no kuronka n'amafaranga aciye amabati atatu ku mezi atanu. Urumva kugira ashike ku rwego hashobora kubaka inzu y'amabati 30 cyangwa 25 ni kibazo.
Iwanyu mu ntara turajya muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi kureba uko ikibazo cyo kurwanya nyakatsi kifashe n'ingaruka zabyo. Afurika y'Epfo irakira kuri uyu wa kabiri inama y'ibihugu bigize umuryango wa BRICS, bararebera hamwe uko ibintu byifashe mu ntara ya Gaza no mu karere ko mu burasirazuba bwo hagati. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, ndi kumwe na Fidele Niyongabo na Thomas Kamilindi. Kuri uyu wa kabiri Afurika y'Epfo yakira inama y'ibihugu bigize umuryango wa BRICS. Iyo nama iri bwifashishe ikoranabuhanga rya kure yerekeye uko ibintu byifashe mu ntara ya Gaza no mu karere ko mu burasirazuba bwo hagati. Fidele Niyongabo.
Ibiro vya prezida w'Uburusiya Vladimir Putin vyatangaje ko azoba ari muri iyo nama. Prezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ayoboye ishyirahamwe BRICS muri iki gihe niwe yatumye ko iyo nama idasanzwe yo kuri uyu wa kabiri itegekanya kwihweza ukuntu ibintu byifashe mu ntara ya Gaza. Abandi bakuru b'ibihugu bigize ishyirahamwe BRICS, Ubuhindi, Brazil n'Ubushinwa, nabo nyene bazokwitaba iyo nama hakoreshejwe ubuhinga bwa video. N'abakuru b'ibihugu biherutse gutumirwa kwinjira muri iryo shyirahamwe mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'utangura w'2024 bazoba bari muri iyo nama. Ivyo bihugu ni Arabia Saudite, Argentine, Misiri, Ethiopia, Iran na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres nawe nyene azoba ari muri iyo nama ya BRICS. Zitezwe ko inyuma y'iyo nama abategetsi bazoba bayitavye basohorera hamwe itangazo ku kugena ibintu byifashe mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi na cane cane intara ya Gaza. Afurika y'Epfo n'umugambo uri ku butegetsi muri icyo gihugu bimaze igihe kirekire bishyigikiye bikomeye ivyifuzo by'Abanyapalestina. Bigereranya kenshi urugamba rw'Abanyapalestina n'urugamba rwo kurwanya intwaro karyanisha imiryango ya apartheid yahitiye muri Afurika y'Epfo.
Ejo kuwa mbere habaye imirwano ikomeye hagati y'ingabo za Israel n'abarwanya umutwe wa Hamas. Imirwano yabereye mu karimo ibitaro biri mu majyaruguru y'intara ya Gaza.
Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu uyobowe n'umugwi Hamas mu ntara ya Gaza bwatangaje ko abantu batari munsi ya 12 bishwe igihe ikibombe casambura igorofa ya kabiri y'ivyo bitaro vyubatswe n'igihugu ca Indonesia. Tashe gisirikare ca Israel cabivuze ko umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Indonesia Retno Marsudi yiyamirije ico gitero yagiriza Israel ko ariyo yagikoze. Retno Marsudi yatangaje ko igihugu ciwe ciyamirije civuye inyuma igitero cabereye muri ivyo bitaro, avuga ko cahitanye abasivile batari bake. Marsudi yavuze ko ico gitero gihonyanga ku buryo bugaragara amategeko mpuzamakungu. Yasavye ibihugu vyose cane cane ibicuditse na Israel gukoresha ububasha n'igihagararo bifise mu ntumbero yo kuyisaba guhagarika ubwicanyi avuga ko iriko irakora mu ntara ya Gaza. Ejo ku munsi w'Imana ibinyamakuru vyo mu gihugu ca Misiri vyatangaje ko impinja zavutse imbere y'igihe 28 zavanywe mu bitaro vyitwa Shifa mu ntara ya Gaza zashitse mu Misiri. Tony Frick akora mu ishami ry'ishyirahamwe ONU ryita abana UNICEF yatangaje ko igikorwa co kwimura izo mpinja kitari coroshe na gato. Yamara yasiguye ko yari intambwe nziza naho yari ntoyi mu kiringo c'amasaha 48.
Abanyapolitiki babiri biyamamariza amatora mukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi gutaha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri wa mbere batangaje ko bahagaritse kwiyamamaza bagashyigikira umunyapolitiki utavuga rumwe na leta Moise Katumbi.
Seth Kikuni na Frank Diongo n'abanyepolitike bariko biyamamariza amabanga y'umukuru w'igihugu bafashe ingingo yo guhagarika icyo gikorwa bagashyigikira Moise Katumbi, umugwiza atunga akomeye cyane afite imyaka 58. Katumbi yigeze kandi kubabura amatari w'intara ya Katanga itunze ubutare bw'umuyumbu abaserukira imigambwe yabo banye politike babiri barahuriye muri Afrika y'Epfo mu birangiye kugira abaganire kugena amatora ategekanijwe kuba ku itariki 12 y'ukwezi kw'12 k'uyu mwaka yo kubahirizwa baraganiye kandi ku munyapolitike buhurira ko yohiganwa na President Felix Tshisekedi afite imyaka 60 Matata Ponyo yahoze ari umushikiranganje wa mbere ku munsi w'Imana yaratangaje ko azoshigikira Moise Katumbi hari nyuma y'ivyashikirijwe n'imigambwe ikomeye itavuganwe na leta abanyapolitike bariko baritoza 25 nibo biyandikishije kugira bahiganwe na President Tshisekedi ariko arondera ikiringo kigira kabiri barafise impungenge kuvyerekeye ayo matora yimirije igikorwa cyo kwiyamamaza cha Moise Katumbi catanguye kuri uyu wa mbere mu gisagara cha Kisangani kiri mu ntara ya Kivu yo mu buraruko yemeye kugwanya ruswa kugwiza ubuzi no gutunganya neza ubutunzi bw'igihugu
urukiko rw'ikirenga rw'igihugu rwa leta zunze ubumwe za Amerika rwanze ubujurire bw'uwahoze ari umupolisi Derek Chauvin wahamwe n'icyaha cyo kwica George Floyd tumakamirindi
niba mubyibuka umwirabura George Floyd yapfuye ku itariki ya 25 y'ukwa gatanu mu 2020 mu mujyi wa Minneapolis muri leta ya Minnesota mu majyaruguru y'uburengerazuba bwo hagati muri leta zunze ubumwe za Amerika umupolisi w'umuzungu witwa Derek Chauvin yamwishe yamukandamije ivi ku gikanu iminota hafi 10 yamwubitsinda ku butaka kandi yamubuheye n'amapingu inyuma mu mugongo Nyuma yaho Chauvin yarirukanwe mu kazi ashyikirizwa inkiko. Urw'ibanze n'urw'ubujurire zamuhamije ibyaha byose by'ubuhotozi zimukatira gufungwa imyaka 22 n'igice. Chauvin noneho yituye urukiko rw'ikirenga ari narwo rwa nyuma avuga ko iburana rye mu nkiko za mbere ritanyuze mu mucyo. Ejo kuwa mbere rero urukiko rw'ikirenga narwo rwagumishijeho igihano uko cyakabaye mu byukuri rwafashe icyo cyemezo ruvuga ko atari na ngombwa kwirirwa rwumva no kuburanisha ubujurire bwa Derek Chauvin yarusabaga kumuhanagura ibyaha no kumugira umwere
murakoze Toma Kamirindi na Fidel Nyunga mukuru makuru avuga rya mihino ku isi mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ni 10.5 12 kuri metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mu cyo ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook YouTube na Instagram adresse yacu ni za radio yacu
Wanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
mu Burundi abafunze bararenga inshure nye umubare gereza zagenewe kwakira icyo kibazo ministre w'ubutabera kiganiraho n'abayobozi banyuganye bashakira umuti ibibazo byo kwiyongera kw'imfungwa muri za gereza z'u Burundi inkuru ijwi rya Amerika bateguye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Desire Hatungimana
Iyo nama yitabiriwe n'urongoye Sentare na Inyuzwa umushikiriza manza kizigeza wa Repubulika abashikiriza manza mu ntara za Bujumbura igisagara cha Bujumbura bubanza Cibitoke Mwaro na Muramvya uwo mushikiranganje yamenyesheje ko igihe hugurugwa umwaka w'ubutungane igitega igenekezo rya mbere ukwezi kw'icyenda umwaka w'2023 icivugo cyagira giti imanza ziciwe neza mu kiringo gito zigakurikizwa mu kiringo gito n'isoko giterambere Domine Banyankimbona amenyesha ko yakoranije abo bacamanza kugira bahanahane impanuro n'inyifata ibereye mu rwego rw'ubutungane kugira icyo kivugo cyubahirizwe abanyagihugu batekane mu byashimikiye ko n'abacamanza bihutira gupfunga abantu bigatuma babohero yuzura yamenyesheje ko mu Burundi abapfunzwe bamaze kugera ku bice 117% y'ubushobozi amabohero yari afise yaciye amenyesha ingingo zafashwe kugira amakosa atuzwe
ubwumvikane ni uwo kiziba bikazirizwa ko umushyikiriza manza kuri dosiye ashobora gufunga uwo yubirije umushyikiriza manza wa Repubulika atanyizi ugasanga bagafitanye madeni amasentare sivira ariyo afise ububasha bagaca babihingurira mu byaha
umushiranganje banyahimbona yagabishije abacamanza n'abashikiriza manza batubahiriza amategeko
mushikiriza manza uzoshira gushira ko uravuze idosye mu minwe yawe urashitse umuntu nibohero utavuganye n'umushikiriza manza ukabukwara izo mabangisha n'ubarabisha
ibindi byuzuza amabohero mu Burundi n'abafunzwe bari kugwa ariko ntibishigwe mu ngiro umushikiriza manza kizigenzo wa Repubulika Leonard Manirakiza yasavye abashikiriza manza kwego rw'intara gusoma ivyanditse bigakurikizwa yagarutse ku ngingo y'amajana 232 y'igitabo cy'amategeko agenga itohoza n'icibwa ry'imanza z'ivyaha
iyo ukurikiranwa cyaha yarasanzwe gafunzwe yeze kandi ahanikijwe gihaza habuza acafungurwa ubwo nyine naho hoba hahinzwe urubanza rwo kunguruza keretse iyo yari asanzwe afungiwe n'ikindi cyaha ku muntu abaye afite ariko ubwo kugabanya abafungwa uruhara rw'umushinga manza ruca rugaragarira ngaha
mw'ishyirahamwe rukristu riharanira kugwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu akati Burundi bamenyesha ko inama nk'izo ari nziza ariko kwimvuga ibikwiye kujana n'ingiro umushingwamanza Jean Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata cy'amategeko muri akati Burundi amenyesha ko kudafata abafungwa kimwe biri muri ivyo bituma amabohero arengegwa aratanga impanuro y'ingene byari bikwiye kugenda
abanyororo usanga barahejeje iminyororo ariko bakandanya bapfungwa kubera ko kumbure ari abanyororo batabona neza kubera imvo za politike mbere ugasanga imanza baba bakurikiranwa ko imanza zyo zifitanye isano na politike rero twe twosaba ko bukuramwo ako kantu k'inzigo y'akazi kirifatiye kuri politike bakarekura abanyororo bose garagara yuko atangorane bagiye gutera mu kibano hanyuma bagahabwa rero bakagabanya n'umurindi wo kuja barapfunga abantu bakaraba izindi ngingo bafata zosubirira iminyororo
ibiharuro dukura muri akati Burundi by'ukwezi kwa 10 kurangiye mu matohoza bakoze cyerekana ko amabohero 13 makuru mu Burundi yategerezwa kwakira abanyororo 4,294 uno munsi arimwo abagera ku 12,828 ibohero ririmwo abafungwa benshi ni mpimba yo mu gisagara cha Bujumbura yubakiwe kwakira abanyororo 800 uno munsi rimwo 4,668 ikwirikirwa n'ibohero rikuru rya Ngozi yubakiwe kwakira 400 muri kino gihe hafungiwe 16,632 Desire Hategimana Kigali Ijwi rya Amerika
ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashigira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
tukiri mu Burundi abasore bifuza gushinga urugo basabwa kubanza kubaka inzu za kijyambere leta ibabuza gushakira mu mazu ya nyakatsi ikibazo kifashe gite muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi ni inkuru Ijwi rya Amerika bategure yifashishije inshuti za mu Burundi bagizweho na Thierry Vendayishimiye
kubaka inzu ya kijyambere ni bimwe mu bisabwa ku basore n'inkumi kugira bandikishe ubugeni muri komine ya Mugamba bamwe mu basore bo ku mutumba wa burasira bayaze n'isoko ryacu babona kwiyonga ingo yaje gusongera isibe mu bukene bwababuza kubaka izabo
kubaka inzu yibati ku musore wino bivanye n'uburyo yifitiye nikibazo kirekire kweri nkubu uya twe turashobora kuvuga ego tukashobora gufashanya tukafyatura amatafari mugira ntidushobora gufashanya kugira tugurire umuntu ibati n'ubukene buhari
tuvuge mu bisanzwe nk'inzu y'amabati agaciro ifise hariho umuntu usanga adashoboye no kuronka n'amafaranga aciye amabati 3 ku mezi 5 urumva kugira ashike ku rwego rwo hashobora kubaka inzu y'amabati 30 cyangwa 25 ni kibazo.
Bamwe mu gwaruka gwahejeje ishure ruvuga ko ubukene bw'akazi rubutuma nago nyene rurongorera mu nzu za nyakatsi. Aba basaba bajejwe intwaro kugenza buke buke iyo ngingo yafashwe.
Bashobora kuguza amashuri, ugasanga nabuze aho ukora. Nk'ubuye uragiye nk'ukora nk'ahantu basikuriye nk'umuntu ku munsi. Uyo muntu aguhembye 2500. Ezo 2500 harimo isabune 5. Ezo sabune 5 umuntu uzokwimbira kuja kugura ibati. Niya ndi 2500 umuntu uzokwiza ibati ryari. Uca ugenda ukamweshaba uko bakaza ugatoya ikibiti nyene. Hamugasaka zati hema mukabana
nako twa tubana kuva muri nyakatsi abavyemera ubwa utrekemenya nyakatsi hama rase batirimo imwe yamutsanye kazogeragira bukeguke
abavyeyi babona ku bukene bw'abasore bubabuza kurongora bushobora kuba buri mu bituma abana babigeme batwara inda z'indaro
barakintu kazubona indangizo cyaje bakagenda hano kazubona indangizo kubera iki inzu tubase kandi umukuru umutumba babize atagusinye
nanga nokuri izo ndaze amashusha siba kubwiki kubera umusore abura harongorera kubera yahora gikora kwa kazo kanya byatsi akamushira mu iyo nya byatsi nyene
izo dotende umukobwa wo kwanaka najya na hamuzana najya ni ya mujana none bizogenda gute uwo muzu ku wanje yavuze hanze nemera ko yavutse wanje ntagira miko ntagira ni yazojana
abajejwe intwara muri komini ya Mugamba basigura ko mu biranga iterambere ry'ahantu harimo uburaro bwiza. Yongeye avuga ko ubwatsi bwo gusakara butera bukena uretse ko inzu ya nyakatsi ikarigwa no gusha. Musitaneri Veniste na Umbaye asaba ugwaruka n'abandi banyagihugu kwikora ku gitegwa cicaye kugira bashobore gushikira amazu ya kijambere.
Muri ibi bihe turabona ko inzu za nyakatsi ziriko ziragabanuka cyane abaremye bicaye bararonka ingurane. Zongurane baratironka muri miteke baronse ingurane rero barashobora kubaha ingurane y'amabati rero ico ni ikintu dushima cyane kubera iyo baronse ingurane baragura amabati kabantu biri mu muri bimwe bizikugwanya izo nzu za nyakatsi.
Aho hambere umusore ageze kurongora yubakirwa inzu n'ababyeyi biwe bagatako bakamukwera. Uyu musore avuga ko amase ya kera atagiho mu rutaro kubw'ubukene abantu babayemwo.
Yego icyaye babyeyi badifise mugabo uko turaba nk'ubuye hasanga ibintu bizimbye usanga umubyeyi ntajya gusaba nka kredi usanga amuha kredi gatoya kadafashe asanga nawe ariko yiyumvira kugira ngo gusumira abandi bana bari mu nzu iyo nkaho ntaca yiyumvira ariko yashaka kubaka ibati ya wewe uri umukene.
Abamaze kubaka inzu z'amabati bavuga ko byabatwaye hafi miliyoni 8 hayaheze imyaka 3. Umwe muri abo Bosco Kwizera aravuga ico abona leta ikwiye gukora.
Byose bizova ku muvyeyi w'abarundi ni leta guhimiriza abanyamitabo bagashyiraho inganda zihingura amabati hama bagaca bayajana hagati mu bwenegihugu bakayahabwa ku giciro kitavuna nk'ingwati ko ari abantu usanga avuga ati bo jewe ndashobora kwifashisha ikintu iki buke bwe nkagenda ari amabati kugeza aho ndayaheza niho n'andi hose numva ngo byora bimera mugo nta muntu vraiment w'umujene yashobora kubaka inzu y'amabati ngo ashobore kuyirongoreramo.
Ibati rimwe ryahora rigugwa amafaranga 226,000 ku mwaka uheze uburigeze ku 332,000 mu mafaranga y'amarundi kugeza ubu na gitigiri kizu n'abajejwe intwaro muri komine Mugamba c'inzu za nyakatsi. Ico bikoze Musitaneri yemeza ko zikiri nyinshi ariko zitera zigabanuka.
Urakoze Terive ndayishimiye mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugiye Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda.
Bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.9 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mu Rwanda amazu acururizwamo iruhande rwa gare y'imodoka zitwara abagenzi mu karere ka Musanze kuri uyu wa mbere yafashwe n'inkongi y'umuriro. Inzego zibishinzwe zavuze ko nta muntu wahitanywe n'uwo muriro. Gloria Tuyishimiye yagiyeyo, dore inkuru irambuye.
Ijwi rya Amerika yageze kuri iyo gare umuriro n'umwotsi bicumba ku nyubako yakoreragamo ibiro bya sosiyete itwara abagenzi ya Jaguar, ibiro bya gare n'ibindi. Abantu benshi bari bahuriye bareba ibirimo kuba, uku ni nako polisi yageragezaga kubigizayo ngo hatagira ubikomerekeramo. Polisi kandi yari yashyize ibimenyetso bigaragaza ahabereye icyago hafi y'inyubako yahiye, mu rwego rwo kwerekana ko nta kinyabiziga cyangwa abaturage bemerewe kuhegera. Urwego rwa polisi rushinzwe inkongi nirwo rwagerageje gusatira inyubako kugira ngo bazimye umuriro ndetse bagerageze gutabara ibyaba bitangiritse cyane. Kuri nako umutekano wari wakajijwe ahabereye inkongi, ku buryo imodoka zinjiraga muri gare ziciye mu muryango umwe, mu buryo bwo kwirinda ko iturika ryongeye kuba ryakwangiza byinshi. Twasanze kandi umuriro w'amashanyarazi ntawe ukiri muri iyi gare kuva mu minota hagati ya 10 na 15 mbere y'inkongi, ibyasaga n'ibyagushije mu kantu abaturage cyane cyane bakorera muri iyi gare. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru CP Jean Bosco Mwise neza yatangaje icyaba cyateye inkongi y'umuriro yabaye mu masaha 2 za mu gitondo.
Mu makuru y'ibanze avuga ko impanuka ishobora kuba yatewe na gaze, ariko turacyari kugeza ubu ngubu harimwo ibiro bya gare ya Musanze akoreramwo n'izindi agence zihavetse, harimwo na stock ya Star Time bakoresha kugira mu biso n'abandi bacururizamo.
Bamwe mu baturage twaganiriye batubwiye ibyo babonye n'amaso ubwo iyi nkongi yabaga.
Bona batwe twari turi mu kazi nk'ibisanzwe tujya kubona tumva umuriro uri kupye kuko bamwe twawukoresha tuhita dutangira gushaka icyabaye, tuza kubona ntuzahira etaje muri gare iri gucumba. Ubwo nyine abaturage barahurura bari bari mu isoko bajya kureba icyabaye, ko nyine abantu batangira gusahura ibintu bari kugerageza kubikuramo bari no kuzimya bifashishije imicanga n'ibiki.
Byatworoheye kuvugisha bahuye n'ibihombo, gusa mu bijwi rya Amerika yavuganye nabo bararirayo kwarika.
Ariko ntabwo nzi ukuntu byagenze n'iyo nkongi y'umuriro yaturutse.
Kugeza ntabwo turamenya icyabiteye nyirizina, byari byose turahombye, guhombaho turahombye. Basabaga ko leta yadufasha hakabarurwa ibintu byangiritse cyane.
Ukuri nako umuriro w'amashanyarazi wahise ugenda muri gare ya Musanze ubwo inkongi y'umuriro yabaga. Bamwe mu bacuruzi cyane cyane bakoresha umuriro w'amashanyarazi nibo bagizweho ingaruka mu buryo bukomeye. Cyuzak Bar acuruza amafi n'isambaza kandi akoresha umuriro w'amashanyarazi mu kazi ke.
Hari umukiriya uza akaba ashaka kubona ifigiri miraka agashimangira neza ko ibicuruzwa byacu ari bizima kuko asanze ifigiri miraka. Yego, ubwo ingaruka yatu zatubaho rero nk'uko zatangiye no kuza, abakiriya bacu barimo kugenda kwa usanze ifigiri ikoze iki itarimo. Nubwo twacuruza gake ariko ntabwo ari nk'iminsi isanzwe kuko abambere batangiye kugenda kamembe.
Niyo gisubizo Jean d'Amour nabakorera ibikoresho byapfuye birimo amatelefone ngendanwa, mudasobwa n'ibindi.
Kuyositarasiyo za hano muri gare zahise zangirika, ntabwo twe twabona umuriro urumva ingaruka zo ntabwo zabura kuko ubu akazi kahagaze ntabwo turi gukora. Mbo ingaruka ntabwo zabura kuko ibintu byabaye mu masaha 3 n'iminota nka 20 gutyo, urabona aho amasaha ageze ntabwo twari twakora akazi kahagaze.
Bafite ibyabo byangirikiye muri iyi nkongi, ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buvuga ko bugiye gukurikirana kugira ngo abari bafite ubwishingizi babone ibyabo byangiritse. Bizimana Amis ni umuyobozi w'akarere ka Musanze.
Urumva ibyo byose turakomeza tubisuzume turebe hari abari bafite ubwishingizi n'inzara ifite, turebe niba ari ufite ubwishingizi dukurikirane turebe kugira ngo atazagira umuturage n'umwe ubihomberaho.
Polisi ihumuriza abaturage ko ikora ibishoboka byose kugira ngo urujya n'uruza ntirungabane.
Turakomeza ntacyahagarika imigendekere y'abanyarwanda, imodoka murabibona ko zirakora nk'uko bisanzwe, ntacyahagaritse ibikorwa bisanzwe uretse ako gace kibasiwe n'inkongi y'umuriro.
Inkongi y'umuriro mu bice bitandukanye by'igihugu zikunze kwibasira inyubako nini, aho usanga ibintu bifite agaciro biyatikirira, gusa inzego zimwe za polisi zikomeza kugira inama abaturage gushyira za kizimyamoto zikora neza ku mazu yabo kugira ngo zibafashe mu gihe cy'inkongi.
Ubundi butumwa dutanga ni umuntu uwo ari we wese ufite amazu, murabona mu mujyi wacu dufite amazu menshi, byiza ko abantu bakora muri ayo mazu banyira amazu bongeye bagasuzuma amazu yabo bakareba niba za kizimyamoto bafite ku mazu zikora, bakareba ko banafite n'abantu bashobora no kuzikoresha kugira ngo niyo haba umuriro igihe icyo ari cyo cyose uko waba ungana uko ariko kose ubutateze ikibazo.
Ijwi rya Amerika ryagerageje kumenya indi nkongi igihe yaba yarabereye ariko ntitwabibasha. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.
ikinyamakuru cyazubereye mu by'ubuganga The Lancet kiratanga inkuru za kiravuga ko umubare w'abantu bicwa n'indwara zituruka ku bushyuhe uziyongeraho 400% ahagana mu mwaka 2050
raporo nshimaze gushyirwa ahagaragara irerekana ko umubare w'abantu bapfa bazize indwara zituruka ku bushyuhe uzaba umaze kwiyongeraho 370% mu mwaka 2050. Ibyo ngo bizaba ubushyuhe bw'isi niburamuka bwiyongereho dogere ebyiri ugereranyije n'uko isi yari imeze mbere y'uko ibihugu bikize bishyiraho inganda zivubura ibyuka bihumanya. Ibyo byahishuwe muri raporo y'uyu mwaka yasohotse kuwa gatatu mu kinyamakuru The Lancet cyazobereye mu by'ubuhanga. Iyo raporo ikaba yitwa The Countdown, igihe kiregereje. Iyo raporo igaragaza ingaruka imihindagurikire y'ikirere n'ibidukikije bigira ku buzima bw'abantu. Iratangaza ko umubare w'abantu bafite imyaka irenze 65 bahitanwa n'indwara zituruka ku bushyuhe wiyongereho 85% mu myaka 10 ishize. Iryo janisha akaba ari ikigereranyo cy'uko ibintu byari byifashe hagati y'umwaka w'1991 n'umwaka w'2000. Ubushakashatsi bukubiye muri iyo raporo bwasanze muri rusange ku isi hose abantu bamara iminsi 86 bahanganye n'ubushyuhe burenze kamere. Ubushakashatsi bw'iyo raporo kandi bwasanze ko by'ikigereranyo hari abantu barenga 500,000 b'inyongera bashobora kwicwa n'inzara ahagana mu gice cya kabiri cy'ikinyejana bitewe n'amapfa akomoka ku bushyuhe bukabije bw'umusubirizo burengeje kamere. Itsinda ry'abashakashatsi basohoye iyo raporo ya The Lancet barakerensa ubwiyongere bw'ibicanwa bikomoka kuri peteroli ndetse n'agahimbazamusyi gatubutse guverinoma nyinshi na za banki zikorera ku giti cyazo biha abacukura peteroli. Indi raporo yasohowe mu cyumweru gishize n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibidukikije. Iyo raporo iragaragaza ko ibihugu 20 mu bikungahaye cyane kuri peteroli n'ibikomeza uko ibintu bimeze ubu bizaba bimaze kuvoma 110% bya peteroli y'umugereka hamwe na gazi n'amabuye ya nyiramugengeri. Icyo kigereranyo kirenze igipimo fatizo gisaba ko ubushyuhe bw'isi butagombye kurenza dogere imwe n'igice ku gipimo cya Celsiyusi. Amasezerano yerekeranye n'imihindagurikire y'igihe yashyizweho umukono i Paris mu mwaka w'2015 asaba kugumisha ubwiyongere bw'ubushyuhe kuri dogere imwe n'ibice 5 ugereranyije n'igihe ibihugu bikungahaye ku nganda byatangiye kuvubura ibyuka bihumanya. Mu bihugu 20 iyo raporo yakozeho ubushakashatsi harimo Australia, Brazil, Uburusiya, Arabia Saudite, Emirats Zunze Ubumwe z'Abarabu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bihugu byose hamwe bikaba bihwanye na 82% by'ibicanwa bikomoka kuri peteroli na 73% by'abaturage bakoresha ibiva kuri peteroli. Iyo raporo ikomeza ivuga ko nta na kimwe muri ibyo bihugu cyaba cyariyemeje nibura kugabanya peteroli, gaze cyangwa amabuye ya nyiramugengeri bicukura kugira ngo ibyo biba byafasha kwegera igipimo ntarengwa cyatanzwe cya dogere imwe n'ibice 5 ku gipimo cya Celsiyusi.
Urakoze Temistocle Mutijima. Ni hano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara. Mbashimiye kwa ngo duteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: ukiranutse na bene amasaka yubaka ikigega. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Jeuniste Nshimiyimana.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikivugo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikivugo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushyikiriza icyo tubona. Turayaga tugahuzayo ku isi ya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikivugo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo chachu. Bakozi bakarorero